imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirira ni Washington DC mu kinyarwanda no mu kinyarwanda mu Burundi ikimirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi muri Uganda mutumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro mwiriwe nshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inama y'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru bo mu bihugu 200 bitunze n'ibiriko biratera imbere kurusha ibindi ku isi ntibashoboye kumvikana ku itangazo risozera iyo nama yabo yabereye mu gisagara cha Cape Town muri Afrika y'Epfo hagati y'itariki ya 26 n'iya 27 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2025. Incamake y'iryo tangazo yanditswe na Afrika y'Epfo yakiye iyo nama yashimikiye ku vyerekeye kugwanya ukwiyugarana kw'ibihugu mu vyerekeye ubutunzi n'ubudandaji. Iyo nama yabaye mu gihe ibihugu bimwe vy'ibihangange biri mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza vyahagaritse canke vyagabanije imfashanyo bitanga mu makungu. Umushikiranganje ajejwe ikigega wa Afrika y'Epfo Enoch Gondwana yavuze ko atanejerejwe nuko iyo nama yananiwe gusohora itangazo rihuriwe ko n'ibihugu byose bigize umugwi 20 wa event inama y'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abayobozi b'amabanki makuru b'ibihugu bigize umugwi G20 yaranzwe no kutayitaba kw'abashikiranganje bajejwe ikigega b'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubuhindi, Canada n'Ubuyapani. Iyo nama yabaye kandi mu gihe abandanya kuba ukutumvikana ku vyerekeye politike n'ubucuruzi, intambara ibera muri Ukraine n'uburyo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Kuba abategetsi bari muri iyo nama batashoboye kumvikana ku itangazo risozera bivuze iki? Akamaro k'inama nk'izo n'akahe, cyane cyane ku vyerekeye umugabane wa Afrika? Nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye umushinjacyaha Zenoni Chainzi, umuhinga mpanuzi wa jambo ku bibazo vyerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara cha Toronto mu gihugu cha Canada. Aratubwire ko yibaza ku kamaro k'inama z'umugwi G20 bifatiye ku iherutse kubera muri Afrika y'Epfo. Mutumire ndabaramukije.
Amahoro neza Fidel.
Iyi nama iheruka y'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru y'ibihugu bigize umugwi G20 yabereye mu gihugu cya Afrika y'Epfo muri iki gihe ari cyo kiyoboye uwo mugwi G20 itashoboye kumvikana ku itangazo risozera. Ku bwanyu bivuze iki?
Bivuze ibintu bitari bike, ariko imbere yo kushikira kuwo musozo bari gusohora tubanze turabe abayitabye n'abatayitabye. Abatayitabye ni bihangange ku isi: Amerika, Ubushinwa, Ubuhindi n'ibindi bihangange, n'Ubuyapani ni bihangange ku isi, cyane cyane mu vyerekeye imigenderanire yabyo yo guhanahana ibidandazwa. Nibo bateye imbere kurusha ibindi byose ku isi, kandi ntibitabye iyo nama. icyo nicyo cya mbere ku bwanjye gikomeye abatitabye. Ni kuki batitabye? Basanze kuri bo iyo nama kubure atacyo yobungura, kuko iwabo icyo bunguka nicyo kimuri, nicyo kibamurikira icyo bakora. None rero bakuru bakuru ibihangane birongori muri bibyuhana hanye bw'ibidandazwa ibitabye. Icyo nicyo cya mbere ku bwanjye gikomeye. Icya kabiri, abayitabye nabo ntibumvikanye kandi bayitabye kandi bayitabiriye. Kandi kumbure umuntu agira ati abo bayitabiriye baraza kwiyumvira kujya hamwe kwiyegeranya, cyane cyane babonye abasibye. Siko byagenze rero,
hanyuma
abaje birumvikanye. Ku ijambo ryo gusozera banze ngezaho
kuba ibyo bihugu naho bitarungitse ababiserukira ku rwego rwo hejuru bararungitse ababiserukira ku rwego rubayabaye, hari ico byo bivuze ko bakiyiha agaciro inama nk'iyo y'umugwi G20?
Ku bwanjye mu by'ukuri ntibayitabye kubera ko batayiha agaciro gakwiye. Basanze atakamaro kuri bo. Bati rero ko turi muri yo, naho turi muri yo ntitwosiba rwose ngo ture n'uduserukira. Ariko uyu tuza kurungika kuduserukira n'umuntu asanzwe w'umutumwa, asanzwe mu byo yarajejwe n'ubundi. Maze rero ego baje, ego bitabye, ibihugu byitabye, ariko byarungitse abantu bo hasi, barungitse ibi bihangange bikuru bikuru bishobora gufata ingingo ibihugu byabarungitse biyikurikiza. Oya, bafashe mu by'ukuri abantu bato bato kabururerezi niko ndabifata. Maze rero muri icyo gihe bica bigira ingaruka kuri abo bitabye kumbure ku rwego rwo hejuru, kandi noneho nabo bitabye birumvikanye. Eshe abitabye ku rwego rwo ari rwo rwose iyo bagira bati mva rero twumvikane, tuname rimwe, dushinge ingingo imwe, dusabe abatari ngaha ko boyikurikiza. None urumva nabo byabagoye, bigora abagabo.
Igihugu cya
gikomeye muri iyi nama nkuyemo imbere y'uko mbere turaba twinjira mu mizi, icya mbere ni icyo abatayitabye n'ibihangange ku rwego rw'ibihangange. Ego bitabye ka gihugu, ariko abo barungitse byerekana ko badaha agaciro kanini iyo nama yitabwe mu rwego rwa G20.
Kuba Afrika y'Epfo ariyo muri uyu mwaka w'2025 yakiye uwo mugwi G20 w'ibihugu bitunze biteye imbere n'ibiriko biratera imbere kurusha ibindi ku isi, kuba ari Afrika y'Epfo yakiye iyo nama ariyo izoba iyoboye uwo mugwi muri uyu mwaka w'2025, hari ico vyoba byagize ku kubona bamwe muri ivyo bihugu vy'ibihangange batarungika abategetsi bo ku rwego rwo hejuru ku bwanyu?
Ego ibyo navyo rero haca hazamwo akari kumbure aho Afrika y'Epfo haraho kumbure idahuriza n'igihangange mu bihangange Trump uyarongoye Amerika ubu turiko turayaga. Maze rero byatumye Afrika y'Epfo niyo yarongoye inama. Maze uyu Donald Trump arongoye iyo nama ya G20 yagize ati yewe ntawende ugika muri kiya gihugu ku serukira kubera akari gahitiye ejo bundi baratase batase kuko Afrika yepfo yahagaze igasaba ko Israeli ayifatira ibihano mu kurwego rwankuza makungu maze rero kubera imigenderanire mukuru wa Amerika afitaniye na Israeli yaciye atata rwose na Ramaphosa umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo amatati rero yabo imbere niyo yatumye Amerika idashaka na gato kugenda muri iyo nama ibyo rero nabyo bikaza byongera ku bindi murabona umushinga ntahe arongoye Amerika ubu avuga ati yewe umuntu arwanya Israeli arangwanya yewe kitira kandi ubucuti budasanzwe na Israeli ndayishigikira kandi niko byanye hanyuma Ramaphosa nawe akavuga ati twebwe ntidushobora kwemera ibyo Amerika iri kurakora
hanyuma
politiki yaje yinjiye mu byo kudandaza imigenderanire ya Amerika ifitaniye na Israel ntabanduka ntikenerwa ni ngombwa ku isi nzima maze Afrika y'Epfo ikagira iti nacyo bitubyemera iyo migabo kuwundi ariko Afrika y'Epfo ishobora kwigereranya na Amerika
hanyuma kuba Afrika y'Epfo yari ifite icyizere mu kwakira iyo nama y'abashikiranganji bajejwe ikigega b'umugwi G20 ko yari guremera ibihugu bitunze gukora kurushiriza ku vyerekeye ugutorera inyishu ibibazo nka hindagurika ry'ibihe gufasha ibihugu bikenye mu kuvyoborohereza amadeni gutunganya gushasha inzego mpuzamakungu zitanga amadeni z'amafaranga muri ivyo bibazo byinshi Afrika y'Epfo yarize kuko izobishyira imbere bigashobora kumvikanwa ko mu itangazo rya nyuma nkuko vyibonekeje rero nta mwumvikano wahabaye mubona ibibazo nk'ibyo bikomeye bihangayishishije bihagarikitse umutima amakungu ibyo bihugu bitavyumvikanye ko mubibona gute cyane cyane uburemere bifise ku bihugu bikenye na cyane cyane ivyo ku mugabane wa Afrika
ukize neza cyane kumva ikibazo n'inkora mutima kuri twebwe ku bihugu cyane cyane ibihugu bya Afrika ariko tubitegere iyi nama yari ifise Afrika y'Epfo igira iti twebwe twari twiteguye kugira ngo dushikirize mpuzamakungu ibibazo nka bitatu icya mbere na mbere ni ukugerageza gukingira isi niyo nyubakwa yacu twese turimo dutegerezwa kuyikingira umuntu ari mu nzu yiwe ariho harara abana biwe ariho harara abiwe bose ari hazye y'uburaro naho kuziko hanyuma ntahakingire ntahafate neza ntahakubure ku buryo atacyononekara ku buryo atakintu na kimwe cyonona muri iyo nzu niwe ukaza ari hurara ari huze y'uburaro n'uburamuko niho uryama amasaha ngahe ku masaha 28 miyonzu niyo yakubonye uri uruye iyo utegerezwa kwifata neza iyo nzu yose tubamwo twese biremwa byose twebwe ibiti byose ibikoko byose dutegerezwa kubikingira yose tukayibamwo neza twese hariho rero abagira bati mwebwe ibyo muvuga ntitubyemera muvuga ko hariho amahinguriro menshi ya petroli akarorero yonona ibinyabuzima twebwe ibyo mubikuremwo twebwe turabandanya umugambi umurindi twamye ko ibyo bitoro noneho rero tugiye kongereza twiva inyuma twiva imbere maze ibitoro noneho aba aribyo dushora imbere y'ibindi byose abandi bati nyabura hindura mugiye kuroga isi yose batijyana iyo wari turanda urumva iyo ntibari kumwe cya kabiri gufasha amakungu ni ukuvuga gushyigikira amashyirahamwe mpuzamakungu yose afasha ari mu rwego urwo ari rwo rwose ari amagara ari ibifungurwa ari kwigisha UNESCO ari ibintu byose ayo mashyirahamwe yose mpuzamakungu afasha cyane cyane ibihugu biri mu majyambere turabona bavuga ati ibyo byarashaje twarafashije bikwiye kuva uno munsi ndetse umunsi uri kubimbwira kubita OMS kubita UNESCO kubikuramo bunonye kandi bunonyeneka ntibiriza mu mwana w'abantu ngaho rero iyo ni inshuro ya kabiri cya gatatu gufashanya hagati y'ibihugu bitunze n'ibidatunze Trump avuga ati jewe sinzagufasha utifashije jewe sinshaka gufasha nshaka kudandaza mpaguhe ifaranga ndaguhe irindi idorari ndaguhe irindi Trump avuga ati jewe ndi umudandaza jewe sinaje gufasha abagowe n'abarira n'abarwaye n'abatagira icyo barya oya ntujye kudandaza idorari kubindi gusa mubimenye maze rero murumva iyo nama yari yagira iti reka noneho dutera akamo n'akaryo turonze keza turi muri Afurika y'epfo dutera akamo ibihugu dusangiye gupfa no gukira ku isi byirinde kuhonona byirinde gutongana byirinde aka kayabagu bafise ko kwigarurira ubutunzi bwose
murakoze
naho rero niho ibintu bikomeye biri nico gituma Trump na Ramaphosa badashobora kumvikana
murakoze umutumire wacu wundi yaregize ibibazo twari twagize ibibazo kuri telefone ariko twamuronse Onesphore Minani ukurikiranira hafi vyerekeye politique ukaburi mu gisagara cha Dubima muri Afrika y'Epfo watubwira uko muri rusangi abanyapolitike n'abanyagihugu bakiye irangira ry'inama y'abashikirangano bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru bo mu G20 aho batashoboye kumvikana ku itangazo risozera iyo nama bavyakiye muri rusangi gute abanyapolitike ngaho n'abanyagihugu
cyane kurutumira no kutwakira muri kino kiganiro muri make ino nama yagenze nk'uko byari bitegekanijwe kuko abaserukizi b'ibihugu byinshi nk'iwe mu gice cya nyuma cy'ibijyanye na finanse abantu benshi ntibayitabye bamwe bagiye batumira abandi bantu babaserukira mugabo abantu abateza kuyita ba nyabyo benshi ntibayitabye bamwe bagiye batanga imvo bavuga yuko bafite ibindi bisanzwe bafatiriye cyane cyane nk'abava mu bihugu biteye imbere ni mu bihugu bya Buraya ivyo byaratumye abanyepolitike bo nga muri South Africa babibona ukundi kuno hano babibonemo boycott kuko ubwa mbere inama yarebereye ku mugabane wa Afrika hanyuma abanyagihugu nabo si bafatiye benshi ku byo bavuga bashikiriza bafatira baraje ku migenderanire iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika y'Epfo ku migenderanire yabo iriko igenda itosekara bafasha babona yuko umenga hanini hanini n'imbo za politike zatumye iyi nama itagenda nk'uko yateza kugenda nk'uko watanguriye ku gice cy'ikirize imbere yanjye ariko abivuga hanini hanini hari ibyo batagiye bumvikana ko cyane rwose ku bintu bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere. Rero muri make novuga ati kuba iyi nama batayikaze cyane rwose nk'uko bateza kuyigira ama ntibahurize ku bintu hakaba ni nko kugukata amafounding no kuvuga imfashanyo zatangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice bitandukanye nko muri Nations Unies n'izindi zaza direct kuri Afurika y'Epfo ivyo byaciye bituma bibonekana yuko hazoba ingaruka zitoroshe kuri Afurika y'Epfo na cyane cyane no ku bihugu bya Afurika.
Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone dufise Bonaventure, uratwumva? Halo Bonaventure. Bonaventure uratwumva?
Ego ndi ku murongo.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Makamba muri komine Mabanda.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro ubishikirize?
Ufise ikibazo?
Mugishikirize.
Nashaka kubaza kubera iki none ibyo bihugu bikize bitavuye bishika ku mwanzuro nyezi na igihe byari muri Afurika y'Epfo kibazo kijyanye n'ubukungu.
Murakoze. Mwarangije?
Ego.
Murakoze, ndabashimiye. Yari Bonaventure amwe mwishura Onesfo.
Ego, arakoze kuri icyo kibazo abazize. Ndibaza yuko hanini hanini ingaruka mbi ibi byose biriko bitera nuko urabona nko ku bintu bijyanye no guterera mu bibazo bijyanye n'ubutunzi no kugira ngo icyo kibazo kijyanye n'ihindagurika ry'ibirere kuko hanini hanini nicyo iyi nama yari ihagarariye ko n'ukuntu ibihugu byo muri Afurika bifite amadeni Bank Mondiale byo tezurirwa kugira ngo amadeni amwamwe agende aravaho ayandi agabanirizwe inyungu bateza kwishyurana. Jewe ndibaza yuko hanini hanini urabona ko nko ku mugabane w'Uburayi bivanye n'intambara zimuri ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine byaciye bituma focus ni ukuvuga umwanya munini byabonekanye n'uko bariko bawushyira kuri ziriya ntambara baze nko ku mugabane w'Uburaya babona yuko umenga kubera bari bafatikanije n'urugamba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva intwaro zihindukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zari zifise uruhara runini ku bintu bijyanye n'ubutunzi mu guterera mu bisata byinshi kugira ngo ibintu imigande y'iterambere igenda neza. Ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zibonekana yuko biriko zikuramo akarenge. Ibyo byose byaciye ni ibintu byaciye bituma iyo migambi myinshi yari yategekanijwe n'iyo yarizwe mu nama zaheruka imera nk'isubiriye inyuma cyangwa itagenda ku muvuduko yari isanzwe iriko.
Ndabashimiye. Jeve nawe nyine araduteye akamo ku murongo wa telefone, uratwumva Jeve?
Ndabumva.
Jeve uduteye akamo uri he?
I Bujumbura mu Burundi.
Ufise ikibazo baza batumire cyangwa icyumvira ishikirizo bishikirize?
Bo, mwari kumanza mukabaza batumire kugira ngo cenza gushikiza icyo mbaze ikibazo.
Ndakubwira batumire amazina yabo?
Ego.
Hari umushinga ntaye Zenoni Chainzi ni muhinga mpanuzwa jambo ku bibazo bijanye na politike n'ubutunzi ari muri Canada hamwe na Onesfo Minana kurikiranira hafi vyerekeye politike ari mu gisagara cha Durban muri Afrika y'Epfo.
Ego anima murakoze cyane jewe ikibazo nashaka kubaza muranyumva
ndabumva muje kwiduge kwijamba
ikibazo nashaka kubaza ni na cyane cyane ibyerekeye ibibazo biriko biraba haba siritse ku mugabane wacu wa Afrika. Iki kibazo kiriko kiraba urabona ko impunzi zitari nke ziriko ziraza haba siritse ngaha mu Burundi ndetse no mu bihugu bibanyi. Je nashaka kubaza mbega none n'uruhe ruhara bariko baragira ngo kabisa kino kibazo gihagarare kuko ni ibintu biriko biratuma wanashima bisubiza inyuma iterambere haba muri bino bihugu by'iwacu no kuvuga ibihugu byo muri Afrika. Kandi blema iyo umubanyi atamerewe neza nibaza na n'undi ko atoca aryama ngo aryohegwe mbega none n'uruhe ruhara bariko baragira kugira ngo kameme habe amahoro n'umutekano kugira ngo Afrika twumve ko itekanye imerewe neza hanyuma tujya ku bikorwa by'iterambere duhiganywe n'iyindi migabane yaba ya Burayi cyanke ku mugabane nka Amerika n'iyindi.
Aba muvuga ngo inike bariko barakora mugomba kuvuga bande
ndiko ndavuga wanashima abo batumire dufise uno munsi bajejwe ibibazo bya politiki.
Murakoze.
Ego
mwamwishura mushinga ntahe ni Chenzi.
Ego nagira ngo ndamutse Gerve ari Bujumbura avuze ati turafite ikibazo muri iki gihe yanamutegereye ati turafite ikibazo cy'abariko barahunga irya nino hari abahungira mu Burundi hari abahungira hari abarundi kumbe nabo ariko barahungira n'ahandi ati iki kibazo n'ikibazo gikomeye ati none abo dusangiye gupfa no gukira ari ababanyi ari abari kure yacu ibyo byose dusangiye gupfa no gukira none iki kibazo ntibo dufasha tukagitorera umuti umenga nicyo yabajije. Nagira Gervais ndamu abaje ikibazo cyiza cyane kandi cy'ukuri kandi kiriho umubanyi niwe muryango ubundi niko abasoko niko batwigishije nibyo kandi dutekerezwa kugerurira abandi iyo ni impamba badutekereye abasokuru bacu bati wa mwana we utegere ko wewe uwo musangiye amaraso siwe mu by'ukuri muvuka ruwo muvuka nurya musangiye aho muvoma nurya musangiye uburagiro nurya mwegeranye nurya muhanura ubibe urya umubanyi niwe muryango mwene wanyu kumbura ari hakurya y'uru mwene wanyu kumbure ari mu kindi gihugu uyo ntazogutabara uzogutabara n'uyo urira akumva cyangwa akarira ukumva nicyo batwigishije kandi baragishimikiye ko kandi cyaratwubakiye Burundi. Ubu rero abarundi uwo mugani yongera abasokuru badusigaranye iryo ragi basa n'abaryirengagije abambere na mbere bategerezwa kuvuga bati umubanyi niwe muryango ni twebwe ntidusunagure rero uyu mubanyi tubana ngo nuko ari umuhutu ntidusunagure rero uyu mubanyi tubana ngo nuko ari umututsi maze rero akabi kabyo iwacu twaze twivure twaze twebwe nyine twisubire ko turiko turisamburira ko kandi si byumva twari dukwiye gutegera no kwiyumvira iragi abasokuru harya bubaka u Burundi bakabubaka bavuye birya nino abubatse u Burundi ntibasa ntibavuye hamwe ntibaturutse hamwe ntibasangiye amaraso ariko barageze ahantu bagira bati igikuru si gusangira amaraso, igikuru ni gusangira ugupfa no gukira. Umubayi inzu yiwihiye ntagiye kwizimya yanjiraka, umubayi atagira agacanwa kamuhe, atagira kabuto kamuhe, ejo nawe uzomukene.
Murakoze.
Ejo nawe uzorira neza ukube. Icyo cyari icyo bubakiye ko ibihugu no mu migenderanire n'ibindi bihugu n'uno munsi iryo jambo twari dukwiye kuryibuka ndetse tukaryigisha n'abandi. Ega hari abaryibagiye.
Murakoze.
Baryibagiye. Iryo ni ingabirano idasanzwe. Jerve dushaka gukira tubanza kwikiza twebwe nyine kwikebuka, abandi bakaza batubirira kuko nibaza baza kurondera inyungu baza kudufasha gusubiza hamwe.
Murakoze. Ndashaka mbaze Onesphore Minani, kuba Afrika y'Epfo n'umuryango n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika byaremerewe mu mugwi G20, nikiye cyizere byavyuye umuntu afatiye kuri ko bibira bubu, nikiye kumbura ico cyizere gishobora kuba caragabanutse ku banyafrika?
Urakoze cyane kuri ico kibazo. Ico kibazo ndaza kucishura ndongere mperere no ku mbishure muri make ni kubyo umushinganahe Ruve yabazize. Muri make kubona Afrika y'Epfo hamwe n'ubumwe bwa Afrika bari baremerewe bakinjira mu muryango wa G20 byari bifite akarusho kanini kuko Afrika muri rusange icigira ijambo ikongera ikagira n'uruhara rwo kugira ngo na cyane cyane ibibazo mu by'ubutunzi no muri politike umugabane wa Afrika bikamenyekana hama bikongera bikigirwa hamwe n'ibindi bihugu bikomeye kugira ngo ibibazo bimwe na cyane cyane byinshi muri kino gihe bishobore gutorerwa umuti. Hanyuma nongeye kugaruka ku bijyanye n'ikintu coba kiriko kirakogwa kugira ngo indyame z'intambara zi muri Afrika zongeye kwaduka kugira ngo zitorerwe umuti. Je novuga nti muri make African Union ariyo umuryango w'umwe bwa Afrika nabona ko bari bakwiye gukoresha kano iyi opportunity bari baronse yo kuba bari mu mugwi wa G7 na cyane cyane mu gufata mu minwe ibibazo bihanze Afrika, na cyane cyane turaze intambara ziri muri mu buseruko bwa Congo ziriko zituma impunzi z'abanyafurika zongera zigurira ziza mu bihugu bitandukanye zongera zigatandukira no ku mugabane wa Afrika kugira ngo ibyo bihugu bigire kugira ngo izo ndyane zigabanuke kuko urumviriza hirya no hino amakuru avugwa intambara yo muri ise ya Congo
mu buseruko
bwa Congo imaze kuboneka yuko ni nk'intambara ya Afrika kuko nubwo itarimo ibihugu byinshi mugabo urabona bimaze kuvugwa yuko u Rwanda rufite mu ruhara, Uganda bumaze kuvugwamo, Congo nayo ubwayo iri mu ntambara, Afrika y'Epfo nayo bamaze kwivugamo ko yarahaburiye abasirikare, u Burundi uko bica bibonekana yuko yamaze kuba intambara ya Afrika. Rero tubona yuko Afrika umuryango wa Afrika Africa Union igomba kugira uruhara runini rwo kwiga ayo matati bakaraba inyanduruko y'amatati bakaraba ukuntu ayo matati yoshobora guhagarara bidaciye bidakoreshejwe n'ingufu za gisirikare nk'uko umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yabishikiriza akavuga ati umugambi wariho na cyane cyane muri kino gihe wari uko kugira ngo inkoho umunwa w'inkoho uhagarike, umunwa w'inkoho bawuzibye kugira ngo Afrika ibashe gutera imbere kuko iyo muri Afrika habaye agahengwe abakigihe gito hakongera hakaduruka
akaduka intambara hirya no hino rero ndibaza yuko urabona ko umugabane wa Afrika ibihugu byinshi byatangiye gufatira ibihano u Rwanda bagwagiriza yuko rufite uruhara mu ntambara ziri muri Congo nubwo u Rwanda nago rutabyemera ariko jewe ndiko ndarabira hafi ku bibazo bya politiki na diplomasi umenga Afrika isani yasinziriye kuko ugiye kuraba aho ibihugu byo ku mugabane wa Burayi na Amerika arizo bitangura gufata ingingo kugira ngo barabe yuko botorera umuti ikibazo cyo mu cha Afrika mbona yuko Afrika yoyo ugambere yari gutangura kuba yamere kuko niyo yegere ibyo bihugu birimo inoreka nibo babibona nibo banabiganira kenshi bagafata icyemezo cyo tuma kandi bitonze bahagaze neza bagafata icyemezo cyo tuma zijya ntambara zitarandagata zitaba intambara zirezire zijyamo n'ibindi bihugu byinshi kugira ngo zizabe zifata igihe kirekire guhagarara kugira ngo Abanyafurika ntibabandanye bahunga hari benshi nyabona kugira ngo imigambi yo kwiteye ko yo guteza imbere Afrika aba ariyo iza imbere y'ibindi cyane rwose rero aho bicayibonekana yuko indongozi za Afrika n'abarongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika ko bagomba gufata iya mbere gusumbya abandi bari ku wundi mugabane w'isi bakaraba ukuntu bogira icyo bakoze kugira ngo intureka ziri mu buseruko bwa Congo zihagarare zitazinze gushika kure kugira ngo bitume Afrika yongera iguma yinjira mu bukene ubuniniya cyane
rwose
muri kino gihe ugezemo.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone. Emmanuel aratwakuye. Emmanuel uratwumva?
Ndabumva. Ni twedukuri Emmanuel ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Kicukiro.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro ushikirize.
Icyumviro jyewe navuga muri rusange na Afurika yacu jyewe mbona ukuntu bimeze. Afurika yacu itagifite abayobozi dushobora kubona bafata ibyemezo bikomeye nabo twari dufite urugero nka Magufuli, Robert Mugabe abona abayobozi bafataga ibyemezo byahinduraga gahunda mu bihugu byabo mu bigendanye n'iterambere. Ikindi turamutse dufasha Afurika twese nk'ibihugu bya Afurika tukaba ko idolari tutarishaka mu bihugu byacu byatuma tugira ifaranga rihuriweho byatuma buri gihugu cyose gishobora kugirana imishyikirano n'ikindi mu bigendanye n'iterambere mu bigendanye n'ubuhahirane n'ubukungu kuko ibintu bigorana ni ugufata icyemezo. Ikindi natwe dushobora kuba twakikorera ibikoresho by'ikoranabuhanga biva mu mabuye ducukura za gategereti zivamo za batiri n'ibindi bitandukanye by'ikoresho by'ikoranabuhanga mu gihe dushaka ibikoresho nk'ibyo tukajya kubitumiza mu mahanga twashaka guteranya tukajya kuzana ibintu mu Bushinwa tukiteranyiriza ino ariko natwe dufashe umwanzuro wo twakiteranyiriza ibyo byacu tukabikora mu bigendanye n'amabuye ducukura. Mbona ko Afurika aribwo yatera imbere kuruta uko twahora duteze ku Banyaburayi cyangwa se Aziya, Amerika n'ahandi kuko nk'iyo nama ubwayo ni ukuza batuza no duhenda abana batubwira inyungu dufite muri ibyo bihugu byateye imbere byakize kandi kumva ahubwo bashaka kugira ngo badukuremo ibyacu nk'amabuye y'agaciro baze basahure ubutunzi ibintu by'ibiribwa. Njyewe mbona yuko icyiza ari uko abayobozi ba Afurika bose bahurira hamwe niko njyewe mbibona hanyuma bagafata icyemezo bakagira bimwe na bimwe birukana byaba gashaka buhake.
Ndabashimiye cyane. Yari Emmanuel aduteye akamari mu Rwanda. Umushinga naheze no nicaye nzimwo mwishura mwo mubona gute icyimvura ashikirije Emmanuel.
Imbere y'ukwishura cyo cyo gushigikira umushinga wa Emmanuel byashikirije nagira mbaze ngaruke gato ku kibazo gikomeye kandi kiduhanze twebwe ubwa mbere na mbere abarundi abanyarwanda abanyekongo ubwa mbere na mbere twebwe benyegihugu rero bene Burundi bene Rwanda bene Kongo ikibazo kiduhanze gikomeye kirakomeje. Hanyuma rero hariho ukuntu tucita kutariko ikibazo cy'umutekano muri kajya karere dusangiye harya tuba twese nuko ubu muri iki gihe bavuga bati twebwe tubona ko iki kibazo ari kibazo cy'aba cy'ubwoko hariho abo bantu bavuga gutyo ngo ni kibazo ngo cy'abahima ngo n'abahutu abo nibo biranduzi byaranduye isi abo nibo bariko barakora marorerwa icyo ni kibazo uko kuntu babona ya kibazo cy'i Kongo siko kimeze ikibazo cy'i Kongo gifatiye imizi kifite imizi ya kure ku basokuruza bacu karya karere imbere y'umuzo w'abanyamahanga cyari kidukwiye cyari kitubumbye twese ego niko abami ibihugu byararwanya intambara isanzwe ariko intambara yo guhora ubwoko oya barapfa urubibe barapfa abageni barapfa ibi n'ibi bakarwanya ariko kugira ngo bavuge bati ubu n'abahutu bo mu Rwanda ariko barwanya n'abatutsi bo mu Rwanda cyangwa abatutsi bo mu Burundi ariko barwanya n'abatutsi bo n'abahutu bo mu Burundi cyangwa abanyekongo ariko bararwanya ngo abahima ibyo ni bishashi kandi tutabyirinze wa muntu tongere wa muntu watse uwo muriro wa muntu wewe uri kuravuga mwe n'ibyo ibi nibyo byatuye uburaya kuri Hitler nibyo byatuye Namibia kuri ku ntwaro ya Ekidagi mu 1993 nibyo byaturiye Armenia mu 1915 nibyo byaturiye u Rwanda muri 1994 nibyo bigira bisubiye ngo n'abahutu n'abatutsi cyangwa abahutu n'abahindu icyo kintu kizemwo kandi abanyamahanga basiduha ndabizi ko harimo iragi ryabo ariko hari hageze ko dukurikiza imico yacu y'abasokuru byo narumvirije umukuru w'igihugu cya Kenya umushingantahe w'abashingantahe
mu bice kumeya yange
avuga ati Perezida Tshisekedi wenyine yaremeye imbere yacu imbere ya twese avuga ati yewe bemeye bemeza ko M23 M23 ari abanyekongo s'abanyarwanda rero ko yavuze ruto s'abanyarwanda rero s'abatutsi ariko barwana n'abahutu oya s'abatutsi s'abahima ariko barwana n'abahutu oya n'abanyekongo b'abatutsi bariko barwanira agateka kabo iryo jambo ruto yavuze kandi sesangura murabe mu buzima bwacu bwose kuva kuri basokuruza imyaka ibihumbi birenga 30
yego mu bice ku mayange tugaruka kuri cyaciyumviro cya Emmanuel
maze rero izo mpunzi ziriko zirahunga mu by'ukuri nuko tutariko turatorera tutariko turabona ikibazo uko kiri turiko turagitsi ruhande tucita ukutariko umaze kwita indwara ukutariko umaze kwita ukutariko uba uriko waja mu nzira y'ugutanga umuti atariwo
ego muri make kwera tubandanye mwo icyumviro cya Emmanuel kavuga ko ibihugu byo muri Afrika bikwiye gufata ibyemezo bigakoresha amatungo kama bifise kugira ngo bishobore guhingura ibintu bishobora kuvamwo nk'ubuhinga bwa none aho kuzera kubuhinga bukorewe hanze baza bagatwara ubwo butare mu nyuma bakabigurisha ibivuyemo ku biciro biri hejuru. Yari karavuga ko hakenewe ko ibihugu byo muri Afrika bifata ingingo ingamba zo gushyira ku ruhande ibyo byiyumviro byabo yise bagashaka buhake nibaza ko ari nk'abakoloni. Muri make mwo kivuga gwi
ndayinagira nkenguke subire kabiri gatatu gukenukira Emmanuel. Emmanuel yatu icyo kintu icyo jambo yashikirije ni by'ukuri bushini kandi yewe biragaragara wewe uri umunyafrika, wewe uri nyene igihugu, wewe urongoye bene igihugu, bigirishe subiramwo babwira uti akazoza kanyu ni mwebwe kari mu minwe yanyu, kari mu minwe y'umunyamahanga uwo ari we wese. Nyabura nyabura abanyafurika nibiyegeranye maze bakoreshe ubuhinga bafite, bakoreshe itunga bafite bonyene bonyene, bahingure ibyo bashora bakibikura mu kuzimu atana kamwe bongeye ko. Oya, maze bakire ubwo butare bwabo, babanze babuhingure, baze bashorere mu mahanga inzahabu ikigurishwa yuzuye yujuje kandi ifite agaciro kari hejuru cyane. Twebwe Manuel abivuze neza mengano mwigisha muri kaminuza ya Minonje, avuze ati twebwe dushora mu by'ukuri utwacu nk'uko twavuye mu kuzimu, kiba bifite agaciro gatoya ubusa ntakavamo, ariko abandi bakuramo inyungu itagira uko ingana bigatuma batera imbere. U Rwanda raba nyama ndabivuga mu myaka 30 aho u Rwanda rugeze kubera ko bakurikije icyo kiyumviro cya Manuel.
Murakoze.
Ibintu bamaze gushora mu mahanga bihinguye, ndabibonye ino muri Canada bihinguye, ipiripiri ihinguye, ntibapfa kwishora gutyo. Oya, bashora imaze guhingurwa, ishishiriye neza icyayi utwo tuntu duto duto, ariko bakunguka inyungu ikomeye. Abahu Rwanda bugeze mu itunga nta peteroli ntaki, ayo mabuye bavuga ava hariya, mu by'ukuri utuntu dukeye ubusa ugereranije n'aho u Rwanda ruteje.
Murakoze
kuyungurura gucekera ibintu byose, itunga ryose, ari ubutare, ari ibirimwa, ari amafi, ari icyayi, ibintu byose bakabihingura ku buryo muri ibihugu by'Iburaya ubu basigaye birukira.
Murakoze
cyakozwe mu Rwanda.
Ndabashimiye
abo Rwanda ruteye.
Ndabashimiye
kajya gahugu gato ubusa bwusa babita Singapore ya Afrika.
Ndabashimiye
iyi nzira rero Afrika yose igeze gufasha ng'umuco ngiki cyiyumviro cyiza bagize kandi ntibambuye kure murabizi ya mahoro.
Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga turiko turavuga ku nama iherutse kuba iy'abashikiranganji bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru b'ibihugu bigize umugwi G20 yabereye muri Afrika y'Epfo, ikaba yarangiye mu mpera z'ukwezi kurangiye badashoboye gushika kumvikana ku itangazo ryasozera iyo nama. Ndi kumwe n'abatumire umushingantahe Zeno Nicayinzi, umuhinga mpanuza jambo ku bibazo byerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara cya Toronto muri Canada, na Onesphore Minyana akurikiranira hafi byerekeye politike ari mu gisagara cya Durban muri Afrika y'Epfo. Ndashaka imbere yuko mbaza Egide Murantunga, mbaza Onesphore, tuvise Egide ku murongo, uratwumva Egide?
Ndabumva.
Eji turi he?
Ndi mu Rwanda mu majyaruguru y'igihugu.
Ufite ikibazo ubaza batumire cyumvire shikiriza ubushikirize?
Mfite ikibazo.
Mukibaze?
Nabaza batumirwa. Ni ese ko Afurika ibihugu mbega inama zikunda kubera muri Afurika ni ukubera iki ziraba ariko kugira ngo imyanzuro ije mu bikogwa dusanga ari ibintu bikomeye nkatwe babaturage kuko inama zose ziba usanga kugira ngo n'umwanzuro wabafashe gushyirwa mu bikogwa bigoye.
Narangije?
Yego.
Murakoze ndabashimiye.
Yego namwe murakoze.
Onesfor minani mwa mwishura Jide.
Urakoze cyane gose ku kibazo Jide ashikirije. Yego nkuko ya abazize ati inama zirabera ku mugabane wa Afrika ariko kugira ngo hafatwe ingingo zafashwe zigende zikurikizwa ugasanga ni ibintu byoroshye cyane hanyuma abanyafurika bato bato ku rugero ruciriritse ugasanga ingaruka nibo zigenda zigarukako. Ego uko abivuze niko biri kuko niko kenshi bigenda byibonekeza na ninacho gituma mu hagati muri kiganiro twagiye tuvuga dusaba abanyafurika na cyane cyane indongozi muri kino birongoye ibihugu bya Afurika ko bagomba kwitaho cyane cyane ibibazo bya Afurika bakakora ari nk'abanyafurika kuko ibyo ashikirize ibyo abazize nibyo bibonekeza cyane gose aho inama ziba ugasanga ingingo zafashwe n'ingingo zigenda zikurikiza kubera na cyane cyane indongozi usanga iyo ziguye bo bibonekana yuko inama bazifata ko ruzize iwabo utamenga ntibaserukira abanyafurika rero twege mu mwihezo wacu icyo gituma tuguma duhamagarira abanyepolitike na cyane cyane indongozi muri politike n'abarongoye ibihugu bya Afurika kwama bashira umwitwarariko na cyane cyane ku iterambere rya Afurika. Ugiye kuraba nke muri iyi nama nyene iheruka kubera muri Afurika y'Epfo umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo yaragarutse kukuntu Afurika bagomba kwigira hamwe bagashyira imbere cyane cyane icyo bita innovation mu kuvuga mu kwiyumvira mu gushyira imbere ubuhinga ha Afurika igomba gukora ibintu byayo bakaguriza amahinguriro yaba amahinguriro akora ibintu by'ubuhinga haza ordinateri amatelefone imiduga byose bigahingurirwa ku mugabane wa Afurika kugira ngo bishobore kuzana ubuzi byinshi muri Afurika kugira ngo n'ibintu bishobore kuzimbuka ibyo bica bituma ubukene bugabanuka kubera abanyafurika ibintu biba bituzimba kandi dusanze dufite amikoro mato nubwo bigenda bigorana mugabo ako karamo karumvikana barakumva kuko ugiye kuraba mu nama zagiye ziraba zabaye muri inama mu byagiye bishyirirwa icyo kibazo barakigarutse ko na cyane cyane n'abanyafurika y'epfo baserukira imigambwe yabo icyo kibazo barakigarutse ko yuko Afurika ikwiye gufata hanini hanini ibibazo byayo ikabishyira mu ntoki no guteza imbere amahinguriro muri cyane cyane ni byo guhingura imiti nk'ubu Amerika yagabanuye imfashanyo yayo itanga yatanga muri Nations zini yatanga mu gisata cy'ubuvuzi bakabona yuko muri Afurika bakwiye gushyira imbere umugambi wo kugira ngo icyo gisata gitere imbere cyane gose kugira ngo imiti ntizimba cyane gose ubuvuzi butere imbere ku mugabane wa Afurika.
Yego.
Icyo kibazo ni inkoramutima nk'uko kibazije ariko kigenda kigaruka mu manama menshi agenda bava muri Afurika tukaba twizeye yuko indongozi za Afurika nazo zikwiye kwikubita gati icyo kibazo bakakiranira hasi.
Nashaka ndababaze kandi ku rwego rw'abakuru b'ibihugu b'umugwi G20 inama yabo izoba mu kwezi kw'12 niba ntihenze ngaho muri Afurika y'Epfo aho Afurika y'Epfo izocishikiriza ubuyobozi bw'uwo mugwi yarisanzwe ariyo ifise ibushikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwavuze ko icyizere bari bafise bafatiye ku nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega batashoboye kumvikana no kwitangazo risozera inama bakoze kubijanye na kugwego rw'abakuru b'ibihugu hari icyizere abanyepolitike ngaho bafise n'abanyagihugu canke gisa n'icyagabanutse bafatiye ku iri nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega bo mu G7
icyizere cy'ikintu cyane rwose kuko uraze ukuntu inama yatanguye nuko yaheze kuko abafite uruhara runini cyane cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaramaze kwerekana aho zihagaze ziramavuga yuko mu gihe Afurika y'Epfo ariyo izoba iyo igihagarariye cyangwa izoba ihagarariye kumbure ni muri kazoza izoba ihagarariye umugwi wa G7 ko Amerika
umugwi wa G20 ni G20
umugwi wa G20 sorry simuranonge umugwi wa G20 ko Amerika itazokwitaba ibyo biganiro bica bibonekana yuko ingaruka mbi cyangwa inziti zizozo zigumaho kuri ubwo nk'abanyepolitike bo muri Afurika y'Epfo benshi barerekana yuko umenga iyo nama nta kamaro ikimaze ariko inama ibikorwa mbibaza ko bizobandanya kandi izoba n'abandi bakuru b'ibihugu bazoyitaba hanini ni uko nk'abazoba baserukiye umuryango w'ubumwe bwa Afurika hanini bokongera bakagaruka kubazo abayitaze bagashikiriza neza na neza cyane ku bintu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe na cyane cyane ihindagurika ry'ibihe riko rigira ingaruka mbi zikomeye cyane rwose ku isi na cyane cyane Afurika muri rusange kubera dufite amikoro make yo kugira ngo twirinde ibiza bituma n'ihindagurika ry'ibihe aho imvura igwa ikagwa ari nyinshi iyo izuba ryaje ikaka ari byinshi bigatuma haba ingaruka mbi ku bidukikije no ku bantu rero twebwe tubandanya duhamagarira akamo ku ndongozi za Afurika ko icyo kibazo nubwo ari ikibazo kiraba umubumbe kiraba isi yose muri rusange ariko natwe muri Afurika tugomba kugifata mu minwe tugakoresha ubutunzi n'uburyo dufite tukabufata neza tukabucunga neza kugira ngo bugire icyo butumariye ubwo nk'uko mwarimu bazije byamaze kwerekana yuko kubera Amerika ariyo yarifite uruhagara runini muri uwo mugambi isa n'imaze gukuramo karenge mu bice byinshi bitandukanye byamaze kwerekana yuko icyizere cy'icyinsi umusaruro wagomba kuva muri iyo nama na cyane cyane kuri ino kiringo iyi nama yarigeze
hasigaye akanya gatoyi cyane umushinganeze none nicyanzi hari ijambo rya nyuma ikicyumviro cya nyuma mwoshikiriza mu majambo make cyane
ego cyane Fidel jewe ku bwanjye ikibazo nyamukuru kiri mu minwe yacu abanyafurika ikibazo cya Afurika kiri mu minwe y'abategetsi ba Afurika abategetsi ba Afurika benshi ibyo bituraje ishinga ntibarimo bari mu bindi byabo iyo niyo ndwara mbi ya mbere kandi abanyamahanga ntitubatunga urutoke tubanze twitunga urutoke twebwe nyine dutunga urutoke abaturongoye muri Afurika bihugu 50 nari ingahe tubanze dutunga urutoke abo nibo kibazo ikuru ayo zingamitse uburyo buriho abakozi bariho abanyabwenge bariho ariko Afurika muri rusange irabuze indongozi
ndabashimiye cyane murakoze abatumire yari umushinganahaze none cyahinze umuhinga mpanuzi wa jambo ku bibazo byerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada na Onesimo Minani akurikiranira hafi byerekeye politike ari mu gisagara cya Durban muri Afurika y'Epfo twariko turavuga ku nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega bo mu G20 iherutse kubera muri Afurika y'Epfo aho batashoboye kumvikana ku itangazo ryayisozereye n'ingaruka bishobora kugira cyane cyane ku mugabane wa Afurika shimire abatumire shimire namwe mwese mwashoboye gukurikirana ikiganiro abahamagaye bagashikiza ibibazo bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyimviro namwe mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ndabatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radio yanyu Ijwi ry'Amerika mukurindira mwese mugire ibihe byiza.